rimasca la lat, questa è tu raggi da tutti, mo come se cogliere via Giesa.
Dusangiri jambo.
Ndabasohoje kandi baha ikaze bakunze ikiganiro dusangira ijambo bakuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kiragaruka ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi zimaze imyaka itanu zikwirakwiye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ndetse n'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba. Ndaha ijambo mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera mu Rwanda.
Bakunze namwe mwese muteze amatwi ijwi ry'Amerika, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ku ihunguka ry'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda. Hagati mu kwezi k'umunani guheze ni inama nyabutatu igezwe n'ishyama mpuzamakungu gitaye impunzi HCR u Rwanda abo Barundi bahungiyemo hamwe n'u Burundi igihugu bahunze kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 bumvikana ko izo mpunzi zotangura gutahukanwa. Nawe reka kwibutsa ko iyi ngingo yakurikiye urwandiko rwanditswe n'impunzi zigera ku 300 zandikiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozakirano gweze. Emmanuel Bizimana ni umwe muri batanu batanguje urwo rwandiko bise petition. Twari twasangiye ijambo turamubaza icyatumye bandikira Perezida w'igihugu bahunze. Uyu ni nawe tuja gusubira kuganira hagati ya kino kiganiro tumubaza ingene bakiriwe bamaze guhunguka.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi Barundi bose. Yego turi mu ice myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagera, abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze. Nta mpamvu n'imwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mu ice myinshi aho usanga abahunze bica nk'ibiriya. Rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu twifuza ko leta y'u Burundi yavugana na leta y'u Rwanda ntashyire abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu. Ni muri iyo ntumbero twavuze tuti rero kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyepolitike bamwe usanga bavugira Abarundi kubera inyungu zabo tabade baharageze ko natwe tuvaze tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo. Nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo umuvugizi w'umutekano wa mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute. N'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga discipline mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe nta munsi tutotaha mu gihugu cyacu. Nyako baba munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko abazokritika yuko hari abadede babinyegejemo ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'Abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotaha ari uko abadede bavuye mu gihugu. Icyo ntigishoboka abasende FDD n'Abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na vice yatowe ni mu Burundi ntacyo bamwagiriza. Umuntu kwiyumva nk'uko ashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe kuba umudede cyangwa utaba uwundi icyiteze mu rutana kuba umurundi gusumba ibindi byose.
Icyo bikoze abo bahora na mikambi ya mahama bafata abo bariko barahunguka nk'abaguzwe na leta kugira ngo batahuke.
Abantu bashaka kubabona ko mahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kuko baramwe n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mu gace yuko bwanje mahoro ntaraboneka sindagera gutahuka. Yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nkuko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi. Rero biradufasha yuko abo bantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kuko twahunze kitarava mu nzira bobo baguma bariko barigisha uko twahunze twaziye manda twahunze sisteme mbi.
Inyuma y'ubwo rwandiko bukeye kabiri Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yahagaze mu ntara ya Kirundo yerekeza amaso mu Rwanda igihugu gihana urubibe niyo ntara acaye inyishu abo Barundi bamusabye kubafasha ngo batahuke. Uyu ntiyaretse kwagiriza u Rwanda ko rubafata mbiri rukanababuza gutahuka.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya mutelefone imijango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mbere besi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe hari igihugu kimwankira turasavye rero yuko icyo gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu abiteguye kubakira ni bande niba babankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire twe twiteguye kubakira hanyuma tuzaturaho batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo
yamara u Rwanda rwaravyamiriye kure nk'uko rwama Vincent Birota n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko u Burundi bwanga kubakira kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza
inyuma y'iminsi mike abiyandikisha ngo batahuke bashitse mu 2000, 2000, 2003 n'abandi hashtag icifata ingingo kw'abambere bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda batahukanwa itariki 27 z'ukwezi k'8 guheze ijwi rya Amerika ryarabaherekeje gushika ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda no Burundi aho baciye aha batubwiye uko biyumva
ndanezerewe cyane gose yego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntahukanye abana banze batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
nsemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse
umuryango iwacu nige no banarahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine se na nyina na bene babo bari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganya abantu umugabo wiwe bari ari mu gihugu
ibyishimo byo kumva ubyasa
oya niko nanumvise ko ari hameze neza
jamese mago taho ko numvise mu Burundi ari amahoro
Kwa hundu mteka no mwuchi woku waho nabi, mbani ya kredidu zitu urabuza. Munu mtu kwa tukari tukifuze kutaha mjiku chatu vijayi. Ugandawa sige nye tukarifuliza kukubwa wakaru kwa mjiku chao.
Ku Rwanda rw'u Burundi bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje batatu bari baje kubategera barongowe n'uw'intore hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca
izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanjye nyine nasanyamu neza nkanjye aho twanditse twakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bahungutse ku bishaka bwabo ataga hatu bakaba bakiriwe urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo leta y'u Burundi ni leta mbyeyi yiteguye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose niyifuza na gatuku ari abarundi baguma baturatura mu mahanga kandi igihugu cy'u Burundi kandi igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro n'umutekano kikaba kinakeneye ko abana bacu bose bafashanya mu kugiteza imbere ni nacyo gituma leta y'u Burundi iboneye akaryo ko kubakira mwebwe mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyangwa bigarutse kurunyaruka ukamaremba ruguruye abarundi bazangimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguye kwakira mu gishika cyinshi irifuza ko abarundi bahunze bose batahuka kandi yibukije ko itadodoka ku masezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yitaye ikibazo byihanizwe n'impunzi zo muri Afurika.
Mu kwezi kumwe n'igice hamaze gutahuka abarenga gato 2,000 mu bice 4 harimwo abarenga gato 150 bavuye mu bisagara bitandukanye nka Kigali, Huye na Nyamata. Naho biruko bamwe mu batashe bafite ubwoba bw'umutekano wabo no gusubira mu kazi bataye igihe bahunga.
Tujye basaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatubindira umutekano tujye ko ngera guhunga ubwa kabiri.
Nifuza ko twoshye iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi mbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga.
Nuko numvisanga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri komune Giteranye muri Provinsi Muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye na nimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu abandi baba barageze ku iterambere nawe utera iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo, burya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano arabahumuriza.
Umutekano wabo ubu hariya bari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyirahamwe HCR. Guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR igifata gikorera ngaha mu Burundi n'abo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazoba bagiye kandi n'abo bazoba bagiye badusanga hariya bacungereye. Murazi ko niyo kambi yo isongore ntibamara umwanya bararayo rimwe. Bagasha bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazaca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba. Akamo ka kabiri nako gutera abasigaye muri iyo kambi y'impunzi mbere no mu gihugu n'ahandi mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bindi bihugu ku isi. Tubamenyesha yuko ubushikiranganji atatu butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu gihugu mu bihugu zahungiyemo. Tukamenyesha yuko kuva aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atereye akamo abarundi bose ko bari barahunze ko bohunguka. Tugize tuliko turamara ukwezi kurenga twakira impunzi cyane cyane zivuye mu gihugu cya Tanzania aho twakira kabiri mu ndwi nkuko tugiye kuzotangura kubikora kuri aba b'imahama kabiri mu ndwi kandi inshuro imwe iwe bakaza ari hagati y'5,000 n'6,600. Ko rero twakira kabiri mu ndwi niko tugiye gutaguhera muri ino ndwi itangura kubikora ku mpunzi zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu iyo kambi y'imahama cyane cyane mu iyo kambi y'imahama hamwe hatoba intambamyi ivuye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa abo dukorana muri icyo gikorwa bahariya muri kiriya gihugu. Twebwe mu Burundi turiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nk'uko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'5,000 n'6,600 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zizahukana n'ingoga cyane. Ego hariho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi bita na Kivale. Nabo twomenyesha yuko nabo nyene baheruka kwandika ikete barandikiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo abagire nk'uko ariko aragira ababo mu Rwanda abatahure mu gateka n'ugweze. Iyo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu. Ubushikiranganji burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mu kanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene batashe bakiriwe n'ingene babayeho. Twaganiriye na Emmanuel Bizimana ari nawe twari twaganiriye akiri mikambi ya Mahama ari no mubanditse basaba gutawukanwa. Ikibazo cya mbere twamubaje tuti mwakiriwe gute?
Navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza, twarakiriwe mikambi y'agateganyo y'Isongore. Nico gihe dushitse nyine baratwakiriye, baduha aho tujyama, baduha ibyo turya, baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi. Tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute, baciye badupima COVID mu nce, tubanaya n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini, ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse iva mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu. Umuntu azokoresha yarimo araja ashyitse ya kubera cya bwari ubwa mbere. Twahamaze iminsi irenga itatu, ku munsi ugira kane turataha, twashyitse ku wa kane dutaha icyumweru, niho badusubiza mu miryango, badusubiza mu makomini twaje duturutse. Dushyitse ku makomini twasanze abantu baturuka mu mitumba itandukanye baje kudutegera, batwakiranye ugweze, adufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu. Navuga yuko muri make tumaze gushika mu makomine yacu, kugeza uyu mwanya tuvugana nta kibazo na kimwe turagira. Hari ibintu badutekereye bizotunga amezi atatu, harimo n'amafaranga yo kwifashisha. Muri ibyo no kubwira yuko umuntu ku mutwe w'umuntu batanga ibiro 32 by'ibigori, bagatanga ibiro 9 by'ibiharage, bagatanga amavuta ubuto, bagatanga ibyo kwifuka, bagatanga ibyo kwisasira ibyo ubusare, bagatanga ku bagore bakabaha ibyankenerwa, ibitenge n'ibindi bikenewe buri munsi, ndetse n'abana. Kuri ibyo nakubwiye ko nkanje natashe ndi mu muryango w'abantu ndwi, ni kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori, bampa ibiro 63 by'ibiharage, bampaye ibireti ndwi, bampa ubusari ndwi, bampa amasabune. Ntashobora kumenya igitigere kuko nibatwari nko mu 40 cyangwa 50. Bampaye amavuta yo gukaranga ubuto 4, bampaye umugore igitenge n'ibindi, baduha n'indobo n'utubido two kuvoma amazi. Hambavu y'ibyo baraduhaye n'amafaranga, amafaranga 140 ku muntu akuze, ni ukuvuga kwezi imyaka 18 kuduga, n'170 by'amarundi. Jewe n'umukobwa n'umugore n'abana batanu bampaye 330. Hambavu y'iyo baraduhaye n'itelefoni na simukadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu aba yahuye nacyo.
Twanamubajije n'icyerekeye umutekano hamwe no gusubira mu buzi bataye igihe bahunga. Yatubwiye ko atampungenge afise
mu gihe habaye ikintu cyitwa force majeure. Ni force majeure by'intambara nk'ibi byabaye cyangwa nk'ikirize politike yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Mwumva yuko twebwe rero kugeza ino saha nta kosa na rimwe twigeze dukora, aricyo gituma nizera yuko azodusubiza mu kazi aribyo canke hirya y'ejo. No kubwira ko twebwe twatanguye amademarshe yo gusubira mu kazi, ubu twara none cyo no kwita attestation de service rande, twarandikiye umushikiranganje Jezin ajejwe indero. Tujya twanabishikanye ubushikiranganje butujejwe kugira ngo tere yuko badusubiza mu burenganzira bwacu. Muri make navuga yuko ari uko ibintu byifashe, nabashishikariza gutaha mu gihugu n'amahoro. Ibintu byifashe neza, umuntu arava mu Kirundo akagenda Bujumbura ata kibazo, umuntu arava Bujumbura akajya Gitega akajya mu ntara zitandukanye. No kubwira ko je nkanje maze iminsi ndi Bujumbura, namaze iminsi 5, nta kibazo na kimwe kidasanzwe, nta n'ikigo giturika nigeze numva. Nagenda ndi free ata muntu ari inyuma yanje, atanu ubwo bamfise. Rimake novuga yuko nabashikiriza gutaka mu buhungiro ni habi.
Icyo bikoze hari n'abandi batarumva batekaniwe mu mitima kugira ngo bahunguke, habi Kigali canke mikambi ya Mahama.
Navyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko bakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro vy'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushasha bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
natwegwe twahunze atari Burundi bwa umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
ubwambi nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakaburi irengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo
aba barimo Margarete barankitse atware Kigomezo Shalom hamwe n'ubuserukiye kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse uyu we wasaba ko ibintu by'abahunze batarahunguka byocungegwa
umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka si kilometero 30 no ngahe mu yinga si hafi
haracari kare kuko ugutaha biva mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe nabandi bazi ico bahuye naco canke bazi ivyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho Kayumba Olivier n'umunyamabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi ni nawe yaserukiye u Rwanda mu guherekeza izo mpunzi
Umurundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uwifuza wese gutaha ikihe cyo ari cyo cyose yakwegera HR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira
ishyama mpuzamakungu gita impunzi HCR rirashima ko hari abarundi batanguye gutahuka bavuye mu Rwanda Bubakar Bamba ni cegera cy'utwara HCR mu Rwanda yaherekeje izo mpunzi
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
passé na kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro sibwiyiza nababyisabiye ko bashaka gutaha kugushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya harabandi barenga 1,800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuduja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'ubujyo dufise ivyo byerekana yuko ivyo bamwe nabandi bahora batwagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari ivyo biragoye cyane kuko nubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira gusa icyo mumenye nuko ubu batakiri benshi haza umwe umwe kubera ubwoba canke kubera ikina kiriya abo rero turabakira dufadikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi Leta y'u Burundi ivuga ko mu mezi atatu aheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi impunzi zirenga 43,000 zimaze gutahuka nyinshi zavuye muri Tanzania abandi mu Rwanda no muri Congo hari n'abari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baheruka kwandika urwandiko nabo basaba gutahukanwa gusa u Rwanda izo mpunzi ziriko ziratahuka zivamo rusigayemo impunzi z'abarundi hafi 77 icyo bikoze ishyirahamwe HCR rivuga ko hari n'abandi barundi bakomeza guhunga igihugu kuva uyu mwaka utanguye HCR yemeza ko rimaze kwakira barenga gato 1,500 muri Tanzania mu Rwanda na Congo Hashtag akagerekana kandi ko mu buhungiro hakira barundi barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri n'indwi igice caba bahungiye muri Tanzania. Perezida Evariste Ndayishimiye aherukayo kubasaba nabo guhunguka. Reka ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tukigarukiriza ngaha. Abari bateze amatwi Ijwi rya Amerika, Pierre Clavier niyo nkuru twari kumwe kuri mikro, ndabifurije umunsi mwiza, mugira umuba mwubahwe.
Ndagushimiye Pierre Clavier niyo nkuru ku kiganiro wateguye. Nshimira kandi n'abashyitsi bose bitabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe kandi mwatwumvaga mwese aho muri, nongeye kubashimira. Namwe kandi mbatumira kujya mwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese mukomeze kugira umunsi mwiza.
Dusangirije. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Radio, it's America. Yabai, it's a video.
cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikiganiro cyacu
ya ikemurije abarundi babo ijambo 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 ijambo